Eddie, News with America. Radio Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinundi n'ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, tuvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu, hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Uni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ibandanya kuba intara ikenye kurusha izindi ntara zo ku isi. Muri intara ya Afrika ibandanya kurangwa n'ubukene bukomeye cyane, ibitegira iby'abantu baba muri ako karere byo bibandanya kwiyongera bikomeye cyane. Muri iki gihe hari abantu umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri baba mu karere ka Afrika. Bitezwe ko icyo gitegira cyiyongera inshuro zibiri mu mwaka w'2050. Ivyo ni ibitegira bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Inyubako zifasha mu bijanye n'iterambere ziri muri Afrika ntizihagije mu bihugu bitari bike. N'inyubako nk'iyi zari zasizwe n'abakoloni ntizifashe neza na gato muri iki gihe kubera zitabungabunzwe neza. Mu gihe kitari gito abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bagumye bagiriza irage ry'intwaro z'igikoloni ku byerekeye gusigara inyuma kw'akarere ka Afrika ku bijanye n'iterambere. Yamara hari ibindi bice byo ku isi byaciye mu bibazo nk'ibyo, haba mu karere ka Aziya canke Amerika y'Epfo. Yamara muri iki gihe byagize intambwe zikomeye mu byerekeye iterambere. Kubera iki akarere ka Afrika konyene ariho byananiranye ko ibihugu byaho bishikira iterambere nyakuri bikagira ikibanza cyiteka mu makungu? Ho bahagaze igihe abanyafurika ubwabo bakwita agatima mpembera bagahagarika kuguma bagiriza abanyamahanga ku bibazo kenshi baba biteye ubwabo. Zoba ari izihe mpamvu nyamukuru zoba zibuza kwa karere ka Afrika gatera imbere? N'ikihe cokogwa kugira abanyafurika bahindura ingendo n'ivyiyumviro basise muri iki gihe kugira ibintu bihinduke? Nivyo tugerageza kuganira mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Jiben Yongabo, umwigisha mu vyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Jiben, waramutse.
Ego, namahoro.
Ibi ni bibazo abantu benshi bama bibaza ku vyerekeye akarere ka Afrika, igituma kadahaguruka ngo gatere imbere nk'ibindi bice utundi turere two ku isi. Kubwanyu ni ikihe gituma akarere ka Afrika kaguma inyuma?
Kuri icyo kibazo, icyambere novuga ni uko igihugu cya Afurika, ibihugu byo muri Afurika byagiye bisa nk'uko umenga byakurikiye ubukoloni. Uravuze nk'ibihugu byinshi byo muri Afurika gushika ku myaka 80 wasanga bafite amadeni y'ibihugu biteye imbere, kandi amadeni bakoresheje na nabi. Hanyuma ugasanga rero kuva 80 gushika hafi 90 bari mu bintu byo kuriha amadeni gusa, kandi ibintu bitagira akamaro. Nukuva yuko ari umwanya munini ya hafi imyaka 20-30 ibihugu byo muri Afurika byasa nk'ukumenga byaratakaje. Hanyuma muri imyaka nuvuga ko nk'imyaka gutangwa 2000 niho nibaza yuko imigambi nyakuri iraba abanyagihugu yoba yaramaze gutanguka mu bihugu bimwe bimwe naho nyene. Ugasanga rero kenshi ugasanga abanyafurika biguma biruka n'ubukene bibaheze kwiruka nyuma y'amadeni. Nibaza yuko muri imyaka uravye muza gusanga nk'ibice bishika nka bitanu bitandatu bijana ibice inde gukijana by'ibihugu bimwe bimwe ushobora gusanga byarateye imbere ufashe nka iri Maurice munaka ya Afrika y'Epfo ugafata ibihugu bya Botswana na Namibia n'ibindi munashobora kuvuga ushobora kubona kumenga biri ku ntambwe yo gutera imbere ufashe buretse umyaka imwe ya Cote d'Ivoire naho nyine usanga byarateye imbere na Senegal muza gusanga ari ibintu bisa nko kumenga baratevye mugabo bari ku nzira yo gutera imbere n'ubwo yuko ubu ibihugu byo muri Afrika byasa nko kumenga ubutunzi bwabo bose babishoreye hanze kandi bakabigushana nabi ugasa nko kumenga babigave ubu nibaza ko batoye ubwenge bwo gutora ivyo ibihugu byabo bikeneye bakaba ari ivyo bakora cyangwa bagakoresha kugira ngo ibintu byose bakura hanze bifite amafaranga y'agaciro bareke kuko ariko barabigura bayikura hanze bakagerageza kukubona bo nyine mu byikorera nibaza yuko ariyo ntambwe nuvuga nk'ibihugu byo muri Aziya byatanguye kera ibihugu byo muri Amerika Latine byatanguye kera mu bihugu byo muri Afurika basa nko kumenga muri iyi myaka barabitanguye vuba nibaza ko
Mwana hanga marani tino wabari ya mrakozi. Mwatanzi nga karoreo ka Il Maurice nizinga kera jari fisi bibazo wikome bijanye ni vizere ke mibano jari jifisi abantu bubuko kubutandu kanye bari chara hamwe baratore rinyishu ubwambere na mbere ivyo bibazo bijanye ni mibano baheje ivyo bibazo bijanye ni mibano munyuma bari yumvira guhindura ingendo hamwe ni vizi yumviro guhindura uburyo bakoramwo bari basanzwe bakoramwo barahindura byose bashika aho bageze ubu nikihe utundi turere ibindi bihugu byo muri Afrika byofatira nko kwizinga muri izinga ritoyi cyane ariko rifise ritumaze gutera imbere bimwe biboneka n'amafaranga abantu baronka ku mwaka umwe ku giti ciwe usanga ari nibaza nko hejuru ugereranye ugereranije n'akarere ka Afrika.
Nibaza ko ikintu cya mbere nibaza yuko tubiretse ibyo byerekeye kurondera amahoro babiciye bakareka bya by'ubwoko ko n'abantu izinga kenshi usanga n'abantu baje bava handi bose hafi bose nibaza ko icya mbere bagize nuko no guhingura nibaza ko icyo cya mbere bakoze kandi uravye ikintu bakoze bafashe igitego kimwe cyo kurondera isukari barayihingura bayigira ubumenyi bongera bayishora ku buryo bwiyaguye nuva yuko bafashe ikintu kimwe bagashyiramo ingufu zose hanyuma batangura kuri ivyo ibindi biraza imitahe hanze iraza kandi uravye n'ahantu hateye imbere kandi uza gusanga n'imitahe yose igumiza nibaza ko novuga yuko bahere ku kintu kimwe bashoboye hama ibindi birizana nivyo novuga
umuntu afashe nk'akarere ka Aziya baravuga igihe ibihugu byo muri Aziya byariko bitera imbere bavuga mu gifaransa ko ari miracle asiatique miracle novuga ko ari nk'ibitangaza mugabo ubabajije nuko ibintu byabaye mu by'ukuri nta bitangaza byarimwo barakuye amaboko mu mpuzu barahindura uko biyumvira uko bakora barabira ivyuya gutira bagere aho bageze umuntu afatiye nko kuri ako karere ka Aziya n'ikihe abanyafrika bokurako
ikinyarwanda cyangwa cyambere bo nibaza ko ushira imbere ibintu byerekeye gutera imbere no kuzana imitahe ivuye hanze icyo bumenya nuko ibihugu byinshi byo hanze biramaze gushika ku ntambwe yo gutunga mugabo imitahe yabo ugasanga nticunguka nubwo yuko ambara afite amahera y'umurengera bakeneye ahantu bashobora gushira kugira ngo bunguke bimwe nko muri Afurika uza gusanga ubutunzi bwiyongera ku bice bitanu bitandatu indwi mugihe ugiye kuraba nk'igihe ubushinwa bwatangura gutera imbere wasanga ibice byashyika cumi na rimwe cumi na kabiri ni ukuvuga yuko hari ahantu ku isi amahera amaze kuba menshi biba bikeneye yuko rero umuntu afise umutahe utwara ahantu amahera yiwe akunguka aho hantu rero nibaza yuko abanyafurika bakwiye kuraba neza ni mu bihugu byo muri Afurika muri Afurika habuze ibintu byose usanga amabarata yahari barashaka gukora amabara barashaka gukora amabara y'indarayi barashaka gushora ibintu byose barashaka kubihingura barashaka kubitwara bagakora n'imiduga mu buryo nk'uko tubona nk'ibihugu byo muri Europe y'Uburayi bwo hagati uza gusanga nk'uno bugwa nk'akarorero muri nk'igihugu cya Slovakia cyangwa muri bigo bya Czech uza gusanga ihinguro rya Rono rigenda kurondera imodoka bashaka gukorera hariya ijanye n'ibyo bihugu n'amahera bafite nibaza ko ibyo bintu nibyo bintu cyane cyane nibaza ko ibihugu byo muri Afurika bakwiye kubona ibihugu byo muri Afurika bisa nko kumenga ni ibihugu atabivisi bihari ugiye hanze usanga barahubatse hari ibintu byose ariko muri Afrika na hantu hakwiye kuja imitahe. Ikintu cya mbere nibaza ko bufashanye ibihugu byo muri Afrika ni gutekana, kubera ibihugu byo muri Afrika abantu bose basanga uko umenga barasa, ariko abantu bagenda baracana cyanamo niyo bamenye ko gucana cyanamo ari inzu zavuye hanze. Uravye ibihugu byo muri Aziya uza gusanga ari abantu b'imihinguro itandukanye banavuye na kure na kure, ariko ugasanga barumvikana. Hari ibintu batanakivuga muri Aziya utazopfa wumvise mbere n'ubu, ariko ugasanga muri Afrika ivyo bigora vuga n'ahandi. Nibaza yuko baze bamenya yuko ikintu cya mbere gikomeye nuko igihugu gitekana kugira ngo gihamagare imitahe, iyo mitahe badafise baze yironka ivuye hanze mugabo mu gutekana, kandi bakazoca babaca n'ubwenge bwugira amashuri. Nibaza ko icyo ntambwira kabirize no kuvuga.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone. Desire aduteye akama. Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Tubwira aho uri n'irindi zina.
Nitwa Mukundo andi Bujumbura.
Ufise akabazo canke icyumviro?
Bwa mbere n'icyumviro mu ndaheza n'akabazo nimba ntazoba natumukewe neza.
Okay.
Hanyuma nsanze muri Afurika ntidukenye, nitwa dukenye mu by'ubutunzi, ahubwo turakenye kumenya ibintu. Mbega ni yahe politiki nziza yotuma Afurika ishobora kuba mu iterambere, kuko nubwo twitwaza ko hari ibihugu byadukoronije ahanini bo barashoboye kudukoroniza mu bwamaze turabikura baragenda, ariko natwe no munsi mega turi nk'abakoloni interne uvuga ko bo hagati mu gihugu muri Afurika. Urabona ufutanga uno munsi twebwe ubwacu abanyafurika mikotirwa turajyana dupfa ubusa utanga dupfa ubukene cyangwa ubutunzi dufise muri Afurika. Gusa n'ikibereye nitwokwitwa za ngo ni abakoloni baduteye ibyo, nimba barabikoze ubu twarabyikuye ko ahubwo twikwiye kuraha. Mbega kiriya gihe bari bahari twatwifashe gute? Uno munsi batahari twokubwiza bakifata gute? Icyo bakibereye rero tugafata intumbero nziza y'iterambere maze tugateza imbere Afurika yacu. Hanyuma iyi politiki usanga hagati mu gihugu yuko usanga abene gihugu ubwabo uri kurengera ibyo bapfa usanga ariko baragirana, nibyo bituma Afurika itatera imbere. Kuko hano usanga kenshi twamira amakofi fratricide donc usanga abene gihugu bavukanye bamba ariko baragirana bazizanya ubukene cyangwa ubutunzi buke dufite muri Afurika. Icyo twoshira imbere nuko abanyafurika bose hamwe tukareka kumenya ko Afurika nta wundi muntu azoza kwiteza imbere atari umunyafurika wenyine ubwiwe. Hanyuma mbega none ni iyihe politiki nziza mubona abanyafurika twogenda cyane cyane indongozi kugira ngo Afurika muri rusange itere imbere? Murakoze.
Murakoze. Mu mwishura ya Jibel.
Murakoze. We avuga ati ibi turiko turavuga by'abakoloni n'ibintu bya kera baraje baragenda. Ikibazo kiriho cya kabiri ati yibaza yuko ibiteye ingorane ari abantu bavukana basanga n'abajyana, ariko no mubara yuko ivyerekeye abakoloni se abakoloni bajya baje bakagenda, igihe baza bakagenda barasizeho ibintu bavuga nk'imigambi y'igihugu. Imigambi y'igihugu rero abanyafurika benshi kuva 60 gushika 70 naho nukubara nuko bagiye barakoporora ibyo abazungu basize. Si ukuvuga yuko umuzungu yari akihari mugabo ni mu mutwe yabo bashatse gukora nk'ibyo abantu bazungu basize, wasanga rero nta migambi ihari. Nukubara yuko kuva 73 cyangwa 79 igihe hatangura kuba ingorane y'igitoro wasanga ibihugu byose byo muri Afurika bifite amadeni kubera iki? Bafite ibiduga binini binini babikoresha ukundi. Ni ukuvuga yuko umuntu w'umunyafurika wenye ntigeze yumva yuko ateza gukorera umunyagihugu. Icyo ni cya mbere. Kigira kabiri, kugira ngo yiyumvire ubutunzi bw'igihugu buzoteza imbere abakazoza akavuga ati iyi kawa y'iwacu mbega uko turiko turayishora itwoyihungurira hanyene tukazugira nyinshi tukazoyishora hanze imaze guhinguka. Ivyo ni ibintu ibihugu vyinshi bitigeze bigira. Nivyo gitubona ngo ngo hayakaruro ka iri muri iri muri seri yuvya kitwe we isukari ikatukorera hanyene kandi kubwinshi tuyishore. Uzosanga nkuno guhanga karoriro ibihugu vyo muri Afrika niga kuzosanga ikawa hanze iburaya yitwa izina ntaka tuvate ikawa ivuye mu Burundi cyangwa dufate ivuye mu bihugu bibaye nawo uvuga nka Kenya cyangwa na Ethiopia uzosanga ari gake. Mugabo ugiye kuraba nk'ubwiye hanze uzosanga ikawa yitwa Brazil cyangwa yitwa Colombia. Ibihugu binini binini nuvuga ko ibihugu byari kuba byariyunze bigagira amahinguro manini bigashobora ikintu gise akamaro kuruta aho bashobora ikawa uko nyine imeze itagira igiciro kinini. Ikindi kigira kabiri yavuze ati ibyerekeye abantu bafa amatungo, ibyo byo gufa amatungo ni ibintu nuvuga yuko bivuye ku bukene kugira ngo uyumvire ko umuntu wese ku myaka yacu dufise umuntu wese tuzagenda kurima isi isi nitongo no kuva yuko tugiye hahandi mu kurima ari kuravye ibigo byo muri Aziya n'ahandi usanga bamaze guhindura n'abayenjeniyeri barubuka barakora ibintu by'ubuhinga bagakora ordinateur bagakora ibintu by'ubuhinga n'uvuga yuko ubumenyi ntibwigeze bugwira kubera amashuri atari yaragwiriye mwiye kuraba nk'ubu ibihari usanga abantu bafite usanga batizi usanga batazi ibyeke kuvura nk'ubuno kubara nk'ibihugu by'ubuhinde byamaze gutera imbere ubyeke kuvura kubera barungutse abana bakiri bato bakenda kuvyiga mu Bwongereza cyangwa n'ibihugu byo hanze mugabo bakagaruka iwabo bagasubira kubaka ibitaro bagasubira bakaduza ibyerekeye ubumenyi mu byerekeye kuvura niyo gituma dusanga mbere n'abarundi n'abandi bose muri Afurika basigaye bagenda kwivuza mu Buhinde ako n'akarori ni uguha gusa kugira ngo ndakwereke yuko mu gihe abantu batateye imbere mu bumenyi ngo batere imbere bakoreshe uburyo bari bafise bakabukoresha neza hari imyaka bataye iyo myaka bataye barafite n'igihe cy'ukuriya nibaza ko ari tuno mwishura murakoze
murakoze dufite kandi Jean-Claude uratumva Jean-Claude uratumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
izina ryanje ni Jean-Claude Giroki cyane
uhamagaye uri he
hamagaye mpagaze mu gisagara cya Ngozi
ufite ikibazo canke icyumviro
icyumviro nkongera nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umutumire
yego
ama nagira mbanze ndabaramutse mwongere munanda mukurizi
umutumire mwaramutse
amahoro amahoro
amahoro
nashaka mbanze nibarize nyako umutumire wacu none aba kuba ibihugu bya Afurika byarakoronijwe nize byo babituma ibihugu byo muri Afurika bisubiye ko tuguma tubona kandi no ku yindi migabane mu makonti hari ahantu hari ibihugu byakoronijwe ariko byo biteye imbere koho byo babiva ku kintu kuvuga yuko ibihugu byakoronijwe muri Afurika bidafashwa cyanke yobari gutwara ku guverinema mbi yo mu bihugu bya Afurika icyo ni kibazo cyanjye numva nari ifite ama intererano nayo yewe icyo mbona hari gikwiye gukorwa ahubwo harakwiye kuba kumvikana cyane cyane mu butegetsi kuko kenshi mu buyobozi buri kuraraba iyo habaye kutumvikana niho n'ibihugu bimwe bigenda biviramo ubukene bikagenda biviramo ingaruka mbi z'ubukene kubera ubuyobozi buba butari ko burumvikana ukumva uri yahagaze kuri uruhande urundi ahagaze kuri uruhande hatabayemo kumvikana usanga n'igihugu cyatambutse na nyabucunzi tworokirize ugasanga umwe yatwaye uruhande undi yatwaye uruhande kandi umwe akarujyaniya yipfuze undi yo yipfuze ukacisanga rero ibihugu bya Afurika bigumye mu bwo bukene
murakoze mu mwishura ya JB
murakoze reka nsubire na mwishura nk'uwa mbere ku byerekeye iby'abakoloni nibaza ko umuntu atabishimika ko cyane cyane kubera twamaze kubivuga ariko ko umuntu yakumva nuko ibihugu nk'ibyo muri Aziya cyangwa iby'ahandi nibaza yuko byikuye ubukoloni bwikuye muri independence babikuye mu byigwa bagiye baragira bakaraba ikintu gikenewe mu bihugu byabo nibaza ko ariho tukwiye guhumva neza tuvuga ngo abazungu kugenda ubukoroni mu kugenda byagiriye rimwe imyaka 60 bose bagiye ngo ubwiye kuranga nk'ibihugu bimwe ngo byateye byagiye biratera imbere byarahinduye imigambi ya leta cyangwa kazoza k'ibihugu aho nibaza ko ariho niko nashimika hama ikindi yavuze ikintu kigira kabiri ngo byerekeye ngo kumvikana cyangwa ngo byerekeye ubutungane cyane cyane nibaza yuko ibyo byo navuze ko ubukene aribo butuma abantu bose bagenda basa nk'uko menga barangibumvikana iyo mwese mukenye mucamutsira ku matongo y'iwanyu yabasa n'abasokuguru ariko ubwiye kora iyo umuntu agera atera imbere akiga amashuri akabandanya ashaka no kubandanya n'ahandi izo ngorane zo muhira zisa nk'uko menga zirahera no kuvuga iki uko ubutunzi bugenda buraduga gusa nk'uko menga imijyane yo mu ngo cyangwa y'ibindi byose umuntu ashaka kwiyumvira bigenda birahera urabye nk'ibihugu byo muri Aziya ibyo ingorane dufite muri Afurika ntazo bafite nivuga iki barateye imbere barubaka baratera imbere baradandaza barashora hanze nuvuga ko izo ngorane dufite ntazo bafite nuvuga ko umuntu wese atunze arashora agateza imbere y'iwabo izo nyane zigahera agenda atera imbere araba imbere nibaza ko cyane cyane ari ibyo no kwishura amenye umuntu wese amenye yuko iyo utangiye gukena utangiye gukena niho watangira kuza injyane mugabo uyu uko utera imbere injyane ushobora no kuzishyira mu butungane ugahamagara n'abandi bagufasha mugabo ku bintu biboneka nibaza ko cyane cyane ariho ari itandukanye hage ibihugu byo muri Afrika n'ibindi byo muri ibihugu byo bitanga muri Aziya cyangwa muri Amerika yo hagati bagiye batera imbere ugasanga izo njyane zarahize. Murakoze.
Murakoze. Obed nawe nyene araduteye akamo. Obed uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye.
Ndi sengumva Obed mba I Bujumbura mu Burundi.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego ikibazo ndetse n'intererano.
Ego.
Ego tuyo turiko turaba kubyekeranye n'iterambere rya Afrika cyane cyane muri ibi bihugu byacu usanga bikiri mu bukene butangaje. Kenshi abantu tuvuga ngo abazungu nibo badushize muri ubwo bukene, ariko ntitwigera turaba ndetse twebwe uno munsi inyuma y'imyaka ishize abazungu baragiye nike turiko turungura bene wacu bari mu bukene, cyane cyane nkavuga ku bantu batwara aribo bipfa ko bize bafite n'ubumenyi runaka bofashishije abandi. Ufashe nko muri bino bihugu byacu abantu benshi babatunzwe n'uburimyi, abantu baracarima ku buryo bungana n'ubw'abantu mu myaka yo haize imyaka 200. Muri icyo gihe inyungu abantu bakura muri ubwo burimyi aribwo two kwita nk'umutungo wa mbere bafise uza kubagaburira ndetse n'ivyo bakeneye byose, ubwo burimyi ntacyo bubamarira. Abize nabo hagufata ya mahigwe guteza imbere ubwo burimyi baba bariko barondera bobo ubutunzi bwabo, aho dufatira ku bategetsi bamo bariko barondera ni gute bobo shika ku butunzi burenze bw'abandi banyagihugu kugira bo abandi banyagihugu baze bame babasaba. Rero mu gihe hatabonetse indongozi zibona ko ari uguteza imbere abandi atari bo gutera imbere mu kiringo c'abandi, aho turashabona yuko bizogorana cyane ko abanyafrika dutera imbere, kuko naho bazungu iyo bazanye imfashanyo usanga ari aho bazungu nyene baje kuzitanga, ugasanga nimba ari proje runaka ije muri Afrika abazungu nibo baza kurongora no kumenya ukuntu izo mfashanyo zotangwa nimba ari inyigisho ukuntu byotungana.
Uduge ku kibazo
dusubiye ku bijyanye n'ubumenyi tugenda turonka hano cyane cyane dufate mu by'ubuhinga, nitwebwe nitwigishwa gukora ibintu dushira ku masoko, ahubwo twigisha gusubiramwo bya bindi abazungu bakoze nimba gipfuye tugisubiremwo. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe tuba turiko duteza imbere abazungu twebwe nta nyungu tubironkamwo kiretse ako kazi. Rero igihe icyo nashaka kubaza ni iki nk'abantu bize iby'ubutunzi bafasha mu kibano ndetse no mu by'ubutegetsi kugira ngo ejo abantu bashobore kubona impinduka zije bivuye kuri ubwo bumenyi baronze. Murakoze, n'icyo kibazo cyanje.
Murakoze. JB mu mwishure.
Ego numva ko cyane cyane aterereye, ariko nibaza ko ivyo umuntu tuhoriza ko nuko ivyumviro vy'abazungu tutabikibirimwo ari no kuraba kazoza k'ibihugu vyo muri Afrika nyene munarondeye na cane cane umuntu akarabira ku bihugu vyagiye biratera imbere. Nene navuze yuko cane cane ahantu usanga abanyafrika ndi bazi ko bagiriye amakosa, nene navuze bwa mbere yuko cane cane ari ahantu bagiye barabura uburyo bwabo bwonona ugasanga baca bafite amadeni. Muguraba ikindi naco noshimika ko nuko ibintu vy'ubuntu kugira amahinguriro menshi usanga muri Aziya canke barize barabafite amahinguriro y'ibintu hafi vyose, ugasanga abanyafrika bobo bacafite ibintu bakura hanze. Ivyo nibaza ko iyo ntambwe tugeze ko dukwiye gutera ko imbere tugenda tuje imbere, ko nibaza yuko Afrika naho iri inyuma nibaza ko ifise umwanya mwiza wo kuzotembera kubera umuntu nibaze yuko uravye kugende ubutunzi gena buratera imbere no kugende inyungu zigena zirungwa ku mwaka Afrika nibaze ko isteka zose. Murakoze.
Murakoze. Dufise kandi Elize ku murongo wa telefone. Elize uratwumva?
Ndabumva.
Ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye n'ikibazo canke intererano.
Jewe nibizuna na Elize nkaba numbere muri Zambia.
Yego. mufisa akabazo cyanke icyumviro
ya n'icyumviro gusa kubijyanye ni no gusubira inyuma kwa Afrika idatera isubira inyuma gutera imbere yewe icyo mbaza ku ruhande rw'iwanjye kanini Afrika yo bisubizwa inyuma n'abatware batwara ibihugu byacu kuko hageze nk'igihe baba pandatikana akazotwara ikiringo cyo bakingana uku agutegura iterambere muri icyo kiringo bamuhaye ku ruhara rw'iwe ategura kwiteza imbere ya byose akabo kugira ngo aboneke yuko ariwe yaratwaye igihugu ubugira kabiri akaca cyako wa mwanya bamuhaye abonye kuri kuragira gera gushira akacyaronderwa ubutu kuri yo kwiteza utunyoni mu mbo zo kurondera ngo arabe ko yo kwiyongera ibindi biringo kanaka kugira ngo ahangane ku butegetsi naye cyo ni ikintu cya mbere kiri mu bintu duharura yuko byaba bisubiza inyuma igihugu kuko muri za njyane za politiki baba bagiyemo igihugu n'aterambere na rito kiba kikijyamo baca basubira inyuma mu mbo zo kuvuga ngo bagiye mu njyane za politiki amahera cyari cyangwa guseseka ugasanga ibihugu n'ibyahora birafasha birakasa imfashanyo niyo mpamvu jene icyo nito gikuru mbona yuko cyaba gisubiza inyuma Afurika hanini
murakoze
mu gihe abatware batafite umutima wo guteza imbere igihugu bifite umutima wo kwiteza imbere ubwabo Afurika ntabwo tuzigera tuva mu ntuze mu bukene turimo tuzoguma twagiriza bya bihugu byadukoroniza ngo nibyo bitumye dusinzikara mu ntuze mu butunzi bw'igihugu ariko ubwacu abatware bayagatwara aribo batera basubiza inyuma igihugu pema jene ko mundabibona
murakoze turabashimiye muhavuga ko iki Gilbert
ego bo arakoze avuga ati abatware batwane batuma ibihugu bitera bijya inyuma ariko na cyane cyane nibaza yuko imigambi yo gutera imbere ifashwa cyane cyane n'abantu no kwita nk'icabwenge buravye ibihugu byo muri Aziya ikintu cya mbere bakoze barungitse abana abo mashuri imbere yuko izo njyane muntu yorinda kuzivuga icyo ni cyambere kigira kabiri ugiye kuraba ibihugu byo muri Aziya byinshi usanga byegereye ku nkengera z'inzuzi bace bafata barakomeza ibitekerezo rudanaza ugiye kuraba naho ufata n'ubushinwa udagusanga ibi leta zegereye ku mazi nizo zidanaza hanyuma kigira gatatu bagenda barakomeza amahinguriro rero nibaza yuko ibyo bibazo bindi biza bisanga kumenga birashobora kuba bifasha mu kwerekana yuko iyo abantu batagiye mu mashuri ngo bateze imbere ubwenge ibihugu bishobora gusubira inyuma ibyo tubona bindi byose byo muri Afurika nibaza ko tubibona duhereye ukungene uravye ibihugu byo muri Aziya cyangwa ufata ibihugu byo muri Afurika ukara abantu kugiye bagenda amashuri imyaka 70-80 kugiye bagiye bagira ubwenge ukungene bagiye barahindura ibihugu byabo nibaza ko niho ucubona ubudasa ibyo yavuze ati yibaza yuko ari ukungene ibihugu bitwagwa sinzi ko ibihugu bitwagwa cyangwa ari migambi y'ukuri ibihugu kugira ngo babone iby'ukuri ibikenewe mu bihugu nibaza ko yeho cyane cyane noshimika kubera tugiye ibintu byose tubiraye politiki nibaza ko tuba dufashe inzira ngufi ibintu byose ntibishobora muri politiki ndetse nibaza yuko ibihugu byo muri Aziya twagwa neza kuruta muri Afurika ibyo murashobora kuba kuraba uko bimeze mugabo cyo nokwerekana nuko imigambi y'ibihugu byo muri Aziya nta nicyo bifana ni muri Afurika uko ibintu bigenda batera imbere uko ibintu basinya nubwo nk'amakuru bagasinya amakonta niyo kuvyiburaya ukungene bashora ibintu vyiburaya byoroshe n'ukungene bakora ivyerekeye rudanazwa nta nico bifana no muri Afrika nibaza ko cyane cyane ari umuntu akwiye kuraba n'ukungene bagenda baratera imbere ugasanga bamaze kugirana imigendere myiza y'ibihugu biteye imbere ukungene amahinguro avyiburaya akava muri Amerika akaza muri Aziya ukamenya ni wabo cyane cyane icyo nicyo kintu abantu muri Aziya bakoze bagakomeza rudanazwa bagakomeza amahinguriro bagakomeza nyene bonyene ubwabo muri ibyo bihugu usanga muri Aziya cyane cyane icyo bakoze murakoze
urakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bibazo bijanye n'iterambere mu karere ka Afrika aho turi kumwe n'umutumire wacu Jibe Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi tugarutse ku vyerekeye inyubako imigambi y'igihugu ijanye n'iterambere umuntu yo kwita mu gifaransa infrastructure ni kibazo gikomeye kuko ni kimwe mu nkingi ziterambere hatariho izo nyubako ntaterambere rishoboka umuntu yitegereje mu karere ka Afrika usanga izo nyubako zidahagije hari nibihugu aho abakoloni bari basize na nkeyi batazibungabunze neza niki yacokogwa kugira ngo iyo nkingi imwe ikomeye cyane mu iterambere ibanze ije mu buryo kugira ngo iyo migambi yose isigaye yo guteza imbere akarere ka Afrika ishoboke. Allo?
Allo?
Oui. Mwanyumvise?
Yego ndamumvise. Ivyerekeye iyo umuntu agenda guhera ku karorero ufate nko muri dekaragwa karorero katari keza ko muri Kongo. Ufashe nk'ibintu z'inyubako ni ibintu bisa nko kumenga biri inyuma cyane cyane ufashe amabarabara ugiye muri gihande cyangwa cyo muri icyo gihugu cya Kongo ugasanga nta barabara hari ugasanga mbere ni barabara ahantu uza gusanga ibarabara baheruka iyo igihumbi kimwe na 1960 ibyo ni ibintu nibaza yuko umuntu akwiye kuraba ukungene amashuri cyangwa ubwenge bwabo bagiye bashyiraho ubumenyi bw'abayenjeniyeri cyangwa ubumenyi bw'amashuri bijyanye n'ibyerekeye inyubako nibaza ko icyo ni ikintu gihandi cyane cyane gikomeye nibaza ko muri Afrika batanguye gukora uravye nk'ubu uravye nk'ibigo by'Iburaya udagusanga winjiye mu gihugu winjiye mu kindi nk'uko umenya ni mu gihugu kimwe muri Afrika ugasanga hano hose haradibi hatazibiye kubera imbibi ariko cyane cyane kubera habuze ibintu by'inyubako by'amabarabara cyangwa amashuri cyangwa ibitaro nibaza ko iyo migambi ibuze cyane cyane muri Afrika kugira ngo Afrika vy'ukuri itangire gutera imbere kandi ugiye kuraba nko muri migambi batangiye gushyira hamwe muri Afrika kenshi dusanga muri Afrika ntawe ujyangira ngo muri Union Africaine ishyira hamwe cy'ubumwe bwa Afrika iyo migambi ugasanga ntayihari ugasanga ibihugu byose biravugana bikavuga ibindi byose byerekeye amahoro n'ibindi byose mugabo kugira ngo bazogire inyubako zimwe bafata ati nka mbega yaba barayindaraye imwe bigera kuvuga yuko izova muri Afrika y'epfo muri cya gisagara cya Kapa yuko gushika mu gihugu cyo muri cumi Misiri muri ke mbega ibyo bintu ko bigeze kubivuga kera mbega twe tubishyire mu ngiro mbega ntibishoboka ibyo bigeze kubivuga kera mu gihe cy'abazungu mbega ubu ntibyashoboka ntibishoboka nta nizo bavuga cyangwa ukavuga ati reka basi tuve mu burasirazuba gushika mu burengerazuba mbega ibyo birashoboka nibaza yuko cyane cyane ibyo ni byo Afurika ibuze kubona ibihugu bisa nk'uko mbega ntibisa ugasanga birumvikana ariko twe muri Afurika ugasanga hari ibintu byinshi duhuriye ko ariko byose tubishyira imbere nibaza ko cyane cyane aho ikibazo kiri ni gushyira imbere ubutunzi no gushyira imbere inyubako za Afurika ziteza imbere abanyagihugu bonyine nibaza ko cyane cyane aho niho niko ndashimikira murakoze
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Elize uratwumva ni ukuri uratwumva
Ego ndabumva.
Watubwire irindi zina naho hamagaye uri?
Nitwa Benin yukuri ndi Bujumbura mu Gisagara.
Mwo tubwira mufise ikibazo cyangwa intererano?
Ego ni intererano je nagira ntange nanje. Kuri ibyo by'ibihugu bya Afrika bitariko biratera imbere. Jewe nibaza ko icyo kwitwaza abazungu coco abakoroni nk'uko byagiye biravugwa kitonasubiriwa no kuvugwa cyane kuko gifise uruhara ruto cyane kuko uravye n'imyaka iheze simike abazungu bagiye ariko uravye ukuntu twagiye dutera imbere nta ntambwe novuga ni twateye ngo kubera abazungu bagiye ahubwo harabuze kwitunganya nyine hagati yacu aho usanga dutwaga umwanya munini n'ibintu by'indyane ingorane zitutavana ko tuguma tujyana hagati yacu uko mbere nk'umwanditsi ari ahantu yavuze ati habaye independence hakiye haza ibyo bitare nouveau demore nouvelle calamite novuga nta kintu kinini ahubwo injyane zabaye izindi zahinduye ubwoko gusa nayo ubundi Afurika yagumye idurumbanye saba abazungu rero nicyo cyitwaje je mbona rero ku bijyanye n'uko twatera imbere naho yego umwe wese abatwara ubwa mbere bwobwo bokunda abanyagihugu babo hanyuma umuntu wese akabona ko iterambere rimuraba tugahaguruka tugakora kuko uravye mvurorero nk'ibihugu by'Ubushinwa ukaraba mu myaka iheze itari myinshi cyane nyine byari bimeze ukacuraba n'inyubako bigeze ko ubu iterambere bigeze ko urabona yuko habaye ugukora akabugushaka natwe rero nihabe politike nziza abanyagihugu barengereye ibatandukanye bave mu njyana bashaka gutwaga umwanya n'itasira akamaro baje kukivi bakore hanyuma ibihugu byacu barabe ko tubatera imbere tureke kuyishinga za njyana hama ibintu by'ibiturire akamwana wa mama umitungo idasiguritse mu badutwara no ikandi baba mu bihugu bikenye mbwa basanga afite imitungo myinshi cyane imwe bakacyagenda kunyegeza nyine muri bya bihugu by'abakoloni ibyo bigasezererwa maze abarundi cyanke abanyafrika nkunda kuvuga abarundi kubera twora bana turi nyuma cyane gose cyane ko twokwisununura ntitugume turi nyuma kandi ubutunzi kama tubufise muri ibihugu byacu murakoze
murakoze hari kintu ni ukuri avuze cerekeye ibiturire ibiturire nivyo hose mu bice byose bitandukanye ku isi biriho mugabiri ku rugero rutandukanye cyane urugero rwo muri Afrika ni urugero rurengeye ruri hejuru cyane biri mu bibuza iterambere mu gihugu cyarico cyose ibihugu byarivyo byose ku isi umuntu arabye kandi muri Afrika abona ko nk'amafaranga ahubwo mu tondi turere turi ko dutera imbere nk'uko twari ko turavuga Amerika y'Epfo na Asia amafaranga ava hanze aza nk'imitahe muri Afrika naho amafaranga akava muri Afrika aje iburaya yaba yokoreshejwe mu gutenza imbere akarere ka Afrika ugasanga nk'abategetsi amafaranga baje kuyanyegeza mu banki yo hanze ayo mafaranga yufashije cyane kubaka nk'amashure yufashije mu byerekeye amagara y'abantu n'ibindi bikorwa by'iterambere kuvyerekeye abagomba kwitwaza ko ibiturire ari ibintu biba hose mwo babwira iki
murakoze nibaza yuko hariyo kwitwaza yuko ibiturire biba hose nibaza yuko ibyo atari byo kubera uravye nk'umuntu byo muri Afrika uravye nk'umuri ya raporo kenshi uzagusanga ushaka no gusoma ya raporo ya Transparency International canke ukaraba ni izindi raporo uzosanga muri Afrika ari ibintu bisa nko kumenya birateye isoni kubera urashobora gusanga muri Afrika umuntu ashobora gutwara amahera angana ikigega cya leta murafite uburorero hariho n'igitabo mbere n'umurundi yanditse hamwe n'umunyamerika umurundi yitwa Leon Sindikumana yanditse kungene ubutunzi buva muri Afrika buja iburaya kandi mwese muribuka yuko mu gihe cya Mobutu sikera cyane imyaka 80 gushika hafi 90 gicamo ubutusizi muri Congo bavuga ko afite itunga ryiwe rigereranya n'imiliyari 3 z'amadolari kandi ubwiye kuraba ico gihe nyene Congo yari ifite deni rifitiye ibindi bihugu imiliyari 3 z'amadolari nubwo kandi karorero ko umukuru w'igihugu wo muri Nigeria yitwa Sani Abacha Sani Abacha yari afite amahera angana imiliyari y'amadolari yarabitse mu gihugu cy'Ubusuwisi nubwo yuko mu bindi bihugu byose bashaka gusanga ibintu byerekeye ibiture bihari mu ugasanga abanyafrika hoho n'umurengera barashaka guterura ubutunzi bw'igihugu cyose no kuvuga amahera yokwira abanyagihugu bose bakayatwara nibaze ko cyane cyane ari aho umuntu yafatira kwerekana yuko ku by'ukuri Afrika yari irafite ingorane nyinshi ku byerekeye gutunganya ubutunzi bwabo kandi nibaze ko no mu byigwa umuntu akwiye kuba ngira ngo n'umuntu yobishe mu vyigwa ahantu hose sukwiga gusa amashuri mugandi mu vyigwa n'ubuzima bwa misi yose abantu usanga bose bakunda ibihugu byabo mu ugasanga ahantu ahandi muri Afrika ugasanga nk'umuntu igihugu cye ntacyakunda ugasanga nta bitaro bihari ugasanga nta n'inzira ija hehe ntayihari nibaza ko abanyafrika cyane cyane niho mvuga yuko bafashe ivyiyumviro vy'abakoloni babishyira mu mitwe yabo hama ubutunzi bwabo hakubushyira iwabo babushyira mu bazungu niho mvuga yuko ari kuvuga ngo abakoloni nibo babi oya ivyiyumviro vy'abanyafrika bafashe ivyiyumviro vy'abakoloni kera umukoloni mu gutwara bitwara iwabo ariko umunyafrika bitwara he cyane cyane none ubwo yuko afrika cyane cyane icyo cyiyumviro cya Benin y'ukuri yavuze ukuri ku by'ukuri ibihugu by'ibinya byo muri Afrika bifite iyo ngorane intambamyi cyane cyane yo gutera imbere uravye kumwe batunganya ubutunzi bwabo ari wo mvuga yuko Afrika idasa n'ibindi bihugu
murakoze ubundi adutekamo ni ngoboka uratwumva ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri
hano nitwa Ngoboka Jean Claude mperereye mu gihugu cy'u Rwanda aho ni mu ntara y'Iburasirazuba aho ni mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa ndabakurikiye 5/5
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
ikibazo mfite n'icyumviro mbere na mbere ndabanza kugushimira abo batumirwa mwatuzaniye kuri Radio rya Amerika
murakoze
ikindi nabasaba kubabwira ni uko nibyo koko iterambere muri Afurika rirakenewe kandi harimo n'ibihugu bimwe na bimwe byarigezeho harimo nk'igihugu ndimo cy'u Rwanda rwose ubwije ukuri iterambere turarifite kuko nk'ubu no kuvuga ngo dusigaye tugura imyenda twikoreye mu gihugu cyacu ntabwo tukitega amahanga ngo tugiye gushaka imyenda hanze y'u Rwanda nk'inkweto ntazo ni modern Rwanda turikorera ibintu byinshi turabyikorera mbega rero ni iterambere igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho dushishikariza n'ibindi bihugu kuba byagera nko kuri iryo terambere rero rumaze bitegeye amaboko amahanga kuko burya ikintu cya mbere kizana iterambere mu gihugu nabona nk'umunyarwanda uri mu gihugu ni amahoro buriya igihugu cyose gifite amahoro iterambere riraza pe nta cyaribuza kandi bavuga by'abakoloni abakoloni bari abakire ubu ni abakoloni tugifite ibihugu byose ubwo igihugu kigifite abakoloni niyo mpamvu kitaguma no kugera ku iterambere cyagera ku iterambere gute ntabwo cyagera ku iterambere kabisa nimba ibihugu byose bigomba kugera ku iterambere bishyize hamwe bigatuza bikumvikana ubuyobozi bwabo abantu bikabasha no kwikorera nabo bakayikorera de zabo bati badateze amaboko amahanga bajya kubikana kose bakaza tuma mu mahanga bakagurwa n'abazungu ya abantu nkunda kugurira kuri te turi ku iterambere twikorera inkweto twikorera imyenda byose urebye ibintu byose akenshi n'uruganda rw'imodoka rugiye kuza byose
murakoze
ni ukuvuga ngo niryo terambere icyo nababwira rero ibihugu rwose biri muri Afurika duhana imbibi rwose icyo nabibwira nibyagira amahoro bigashyira hamwe bikumvikana n'ubuyobozi bwaho n'abaturage bakumvikana iterambere tayari rizaboneka ku buryo bwihuse
murakoze
nabwira rwose gutumirwa kandi mbashimira kuba baje muri iki kiganiro kigaragara cyane gikumbuye n'abakunzi cyane nkatwijeje ijwi rya Amerika
murakoze turabashimiye radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga tugarutse ku kindi kibazo gikomeye muri Afrika ni kibazo cerekeye incabwenge abantu bize benshi barahunza karere ka Afrika ku mvuzo zitandukanye bari mu bihugu by'Iburaya bari ngaha muri Amerika aho ubwenge bafise bwofashije mu iterambere muri Afrika buri ko bufasha ibihugu bitari binabikeneye mugabo impande zose zigaterana amajambo abategetsi muri Afrika bakavuga ko izo ncabwenge zitagomba kuzana ubwenge zifise kugira ziteze imbere akarere ka Afrika izo ncabwenge nazo zikavuga ko zitashobora kuza muri Afrika kubera impamvu zatumye zivayo zitatorewe umuti mwitegereje kuri izo mpande zibiri nuruhe ruhande rufise ukuri nikiye cokogwa kugira izo mpande zibiri zumvikane
murakoze nibaza yuko uravye muri Afrika ikintu cya mbere nibaza yuko Afrika yahombye yarahombye n'ibyo ubutunzi uravye kumwe ubutunzi abatwaye ibihugu byo muri Afrika kenshi basanga batwara hanze ikigira kabiri nuko baragwanije cyane cyane cyabwenge aho rero niho niko ndashimikira yuko bajya ziya cyabwenge nizo zari kuzana iterambere mu bihugu byo muri Afrika uravye kuva kera imyaka 60-70 uzosanga abanyafurika bazi ubwenge benshi ntibatashe cyangwa nabo batashe bafashwe nabi uravye mu bindi bihugu nabo no guhakana ikaruhuko ko muri Aziya uzosanga incabwenge bazishyize mu kibanza cyazo cyiza kugira ngo bateze imbere amashuri bateze imbere amakaminuza bateze imbere ibitaro bateze imbere amahinguriro ni ukuvuga yuko icyo bakoze hakubirukana babashyize mu mahinguriro baratera imbere bateze imbere igihugu ariko uravye mu bihugu byo muri Afurika basanga bobo icyo bakoze ni injyane gusa izo njyane rero nizo benshi bakunda kuvuga injyane izo zerekanye ibihugu byo muri Afurika bafata abantu bagiye bafise ubwenge hakubashyira mu kibanza cyabo ngo bateze imbere ibihugu byabo bagira imigambi yo guteza imbere babashyize mu njyane ugasanga abenshi muri Afurika bagira gute bacabahungira Iburaya ugasanga rero Afurika ihombye kabiri kuva ku myaka myinshi yahomba mu njyane z'abantu bize amashuri bakaguma hanze yahomba mu gihe abanyafurika benshi batwara ibihugu bya Afurika bagenda bafata amatungo yabo bakatwara mu bihugu by'Iburaya ni ukuvuga ko Afurika yahombye inshuro zibiri uravye kuva ku myaka 60 gushika hafi imyaka 200 murakoze
nibyo uravye nk'ibihugu biriko bitera imbere bikomeye nk'Ubushinwa n'Ubuhindi bifise abantu benshi bakomoka muri ivyo bihugu bamwe barasubira inyuma mbwa n'abagumye hanze baguma bakorana n'ivyo bihugu kandi amareta y'ivyo bihugu arabishiramwo ingufu nyinshi cyane mu gukorana nabo umuntu yitegereje nibo babaye inkomoko y'iterambere rikomeye ry'ivyo bihugu bibiri Ubuhindi n'Ubushinwa nikiye cokogwa ku vyerekeye akarere ka Afrika muri iyo ntumbero
kere baza ko Afrika icyo yokora yo kwiganiza bihugu uravye bihugu bibiri ni bihugu uravye ibyo ariko barakora ubu ntiwe ariko bakora mu bihugu by'iwabo ariko bakora mu bihugu byo hanze washa gusanga nk'ubuheze barekanye uravye ku masanamu uza gusanga nk'abashinwa ariko bagura amahinguriro y'Iburaya ejo barekanye amahinguriro yo mu Faransa abashinwa ariko baragura barekanye umuntu akora impuzu mu Bushinwa akazina kuzidanaza mu by'Iburaya nibaza yuko muri ubwo bwenge nyene kubera amahinguriro kandi ugasanga ibyo bakoresha bikoresha iwabo nuvuga yuko ingorane z'iwabo zo mu bihugu byabo ntibigeze bazibona barazirengeye kubera ubwenge bafite kubera uravye nk'ibihugu nari naguhaye kare akarero k'ibihugu byo muri by'Ubuhindi Ubuhindi harageze ahantu igihugu cy'Ubudage gihamagaza abantu bazi ubuhinguriro vyerekeye tekinoloji ubuhinga bwa none ugasanga abantu bose baba engineers benshi ni bagiye kubikorera mu Budage arabahindi kubera ubwenge bakomeje politiki y'ubwenge byo gushyira abantu mu mashuri yo guteza imbere bakiga mu bihugu by'iwabo bagateza imbere amashuri y'iwabo bagateza imbere bakongera bakiga no hanze kandi mu cyo gihe ugasanga barafite akantu ko gukunda ibihugu byabo bagomba bataha bose bageze ku rwego aho ubona ubu ariko batera imbere basa nk'ukumega ibihugu byo hanze bisa nk'ukumega bagize ubwo kubera iki iyo umuntu akora
Tura mutari ku murongo wa telefone mutumire wacu reka tubandanye mu kanya Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku vyerekeye igituma akarere ka Afrika kadatera imbere mu gihe utundi turere dutandukanye two ku isi n'utwari twigeze guca mu bibazo bisa ni bya Afrika twotwo twashoboye gutera imbere umuntu afashe akarorero nk'akarere ka Asia agafata n'akarorero ka Amerika yepfo twa turere ubu turugeze ku ntambwe zikomeye ziboneka mu gihe muri Afrika uretse ibihugu bimwe bimwe biri kurushi ataterambere riharangwa na gato tugaruke rero ku mutumire wacu twashoboye gusubira ku murongo wa telefone ndashaka ndababaze umuntu yitegereje akarere ka Afrika niko karere karimo abantu bakiri bato ku rugero runini hari abavuga ko ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bigizwe n'abari munsi y'imyaka 25 akaba bibaza ko ivyo bishobora kuba kugira kamaro gakomeye bikaba inyungu ku karere ka Afrika nkuko bishobora gutera ibibazo uko ibintu byifashe muri iki gihe umuntu aravye abo bakiri bato mubibona gute
murakoze kuri icyo kibazo uravye ibiharuro bisa nkuko menga bisana bya bihugu byo muri byo muri Aziya bari bafite ibiharuro bitani ibi icyo bakoze ni bazaye ko cyane cyane bose bashize amashuri hanyuma bashira mu bumenyi butandukanye abo rero bize amashuri bakagira ubumenyi butandukanye niwe wagarutse bafite bahindura ibihugu by'iwabo nuva yuko biya vyerekeye amusanga abantu bose bahurumbira kuja kurima mu nisuka ivyo babihindura baza mu mahinguriro maze kugira amahinguriro baradana bahingura baradana za barashora hanze nibaza ko kazoza ka Afrika gahagaza aho nyene kazoza ka Afrika ni murantu bakiri bato bashora guhindura ibintu ko babisanze nibashaka kubihindura rero batagiye mu mashuri batagiye kurondera ubumenyi nibaza ko ari bahagaze intambwe ikomeye yuko kubona abantu bakiri bato bafite hafi imyaka 25 aribo benshi kandi aribo kazoza k'ibihugu bya byo muri Afrika nibaza ko aho bihagaze cyane cyane uko bagira ubumenyi bakagira ubwenge bakagira ubumenyi butandukanye kugira ngo bazohindure ibihugu byabo
murakoze murakoze ku mirongo ya telefone dufite Emmanuel uratwumva Emmanuel watumva? Emmanuel ntawe dufise ku murongo, ntawe dufise ku murongo, dufise Joseph watumva?
Yego ndabumva.
Yego tubwirira indi zina naho hamagaye uri?
Nitwa Bigirimana ndi mu Rwanda.
Mufise akabazo canke intererano?
Mfite akabazo ariko muhanze mu ndamukiriza umutumire.
Arabumva?
Kuri icyo kijyanye no kudatera imbere kw'ibihugu byo muri Afurika ese ibi bijyanye n'ubuhinga ndavuga tekinoloji abazungu bazana muri Afurika cyane nk'urugero nk'ibi ikoreshwa mu nganda nk'izi z'amarobo. Urugero nk'ahantu hakoraga nk'abakozi nka 30 ugasanga hakoze iyo robo imwe, urumva byo biba bidateye ubukene abo bakozi bahakoraga, bigatuma babura iterambere mu bijyanye no kwiteza imbere. Murakoze.
Murakoze mu mwishure JB.
Murakoze. Ry'ukuri ibakoresha mu nganda bisa nka robo, uza gusanga ari ibintu bizimvye bigomera menshi. Nubwo ariko umuntu asanzwe afise ihinguriro ryiwe arashaka kuraba ati mbega nzanye robo cyangwa nzanye imashine, ako nzana abantu 30 cyangwa 50 nkazana imwe, mbega byogenda gute? Nibaza ko icyo giharuro uzosanga mu bihugu byinshi, aho uzosanga amarobo ni mu bihugu nk'Ubuyapani. Ubuyapani usanga ari abantu bake, mu bihugu usanga ibintu byerekeye tekinoloji cyangwa iterambere mu buryo bwa none ariyo ikomeye. Ugeze ugereranya muri Afurika, muri Afurika ubwo rugezo ntibararushikira, mugabo bashaka kubishikira mu myaka iri imbere. Nuvuga yuko ubu hatari abantu benshi bashaka gukoresha amaboko kandi bagifata amahera make. Uravye rero ugereranya rwo hagati icyo umuntu akora n'amaboko kandi afata amahera make n'iyo robo, ndagusanga rero umuntu afite nk'ihinguriro agira ibiharuro akabona neza yuko iyo robo hataragera yuko yizana, mugabo mu gihe kizoza ashobora gukoresha izo robo. Mbere uravye nk'amahingura mwamwe ni hake udosanga muri Afurika izo zihari, mugabo zirashobora ko zizoza mu myaka iri imbere, ko ubona ko iterambere cyangwa uko umenya yanyaruka kandi ibihugu bigenda bitera imbere birabira ku bindi bihugu. Nibaza ko ari ukuntu mwishura. Murakoze.
Murakoze. Ikindi umuntu yihweje araba nk'ibidandazwa byo muri Afurika byinshi biva mu matungo yo mu butaka, ibihugu byo muri Afurika biguma bibigurisha bidahinguye, umuntu yavuga ko ari ikindi mwiragi y'ibihe by'igikoloni, ivyo bigatuma bihomberamwo mu gihe byo baye bigurisha ibidandazwa bimaze guhingurwa byogira agaciro kurushiriza. Nikiye cyo kokwa kugira iyo ntumbero ihinduke, ibihugu byo muri Afurika bitangure guhingura ibidandazwa bisanganywe kugira byongereza agaciro mu gihe bibigurishije hanze bironka amafaranga kurushiriza yo guteza imbere igihugu.
Murakoze. Icyo bokora ni ukongereza imitahe kandi bakigira imigambi, nuvuga nti imigambi irashe kugira ngo bazofate ivyo bintu bahara bashora ku bwinshi bitagira ikiguzi bakabihungurira iwabo. Nukuvuga yuko ivyo birakeneye ubwenge bwo kugira ngo bashire amahinguriro, kandi harakeneye cyane cyane n'imitahe kubera ayo mahinguriro uzo gusanga ari ibintu rw'amahera menshi. Kugira ngo rero bazo kenshi mu bihugu byinshi bagiye barakora bagira nk'amasezerano, ugafata isezerano ry'igihugu bafata ikindi gihugu usanze ushoreramo ibyo bidanazwa bakagufasha bakabihindurira aho nyine nko muri Aziya niko bagiye barakora. Ugasanga rero imitahe iri kubiri, nuvuga ko murayisangiye hagati y'icyo gihugu cyitwa ko giteye imbere cyangwa umunyamutahe ateye imbere hamwe n'uyundi asanzwe ari muri icyo gihugu gishaka gushora cyo muri Afurika. Kenshi ariko bagiye barakora muri Aziya ugasanga bazanye amahinguriro avuye hanze arashyitse muri ibyo bihugu byo muri Aziya. Nibaza ko na Afurika niko bakwiye gukora, bakazofata amahinguriro ari hanze bakayazana ngaha mu bihugu by'iwacu hama bakazoshora ibidandazwa bifite agaciro. Murakoze.
Murakoze. Mfatiye no ku karorero ka Botswana. Botswana ndibaza ko imaze gushyira mu bikorwa imigambi yo guhingura ubutare bwa diyama yahora igurisha budahinguye, nibaza ko biri muri iyo nzira.
Ego ni ivyo nyene kubera Botswana murazi ko ari igihugu giteye imbere, novuga ko nk'igihugu ca mbere hamwe ku rugezo rumwe rwa Morisi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuntu yitegereje Ubushinwa ubu bukorera mu bice bitandukanye byo muri Afurika, yamara Abanyafurika batahakanuriye amaso Ubushinwa ntibuje muri Afurika kubera bukunda Afurika, buje ku nyungu zabwo kubera ubiriko kuguma butera imbere byihuta, bukeneye amatungo ari mu butaka muri Afurika kugira afashe muri iryo terambere riko riranyaruka mu Bushinwa. Abanyafurika batahakanuriye amaso Ubushinwa ntibuzoza ngo bashirire ibintu ngaho imbere yabo ku nyungu zabo batabisavye, ivyo navyo bigaca nko mu masezerano bagiranira. Nibaza ni ngaho vya biturire bigaruka, mubona Abanyafurika bokora iki kugira bakuremwe inyungu, izo nyungu zigirira akamaro impande zose hagati ya Afurika n'Ubushinwa?
Jene wazaye ko cyane cyane ikintu boshira imbere ni nubwo ntihandi nubwo ndiyekeye ubwenge bwo kumenya guhingura ibi ibintu Afrika ishaka gushora hanze kubera Afrika ubushinwa cyo buje gukora nk'ibijya bihugu by'Uburaya barakeneye ibintu no kwita nka matetsomie ibintu bikenewe mu mahinguro y'iwabo no kuvuga yuko ico gihe ubushinwa buza nk'ibihugu by'Uburaya no kuvuga ko mu masezerano moteza kuraba inyungu ya kimwe n'ikindi kugira ngo iyo umuntu afise ubwenge cyangwa akamenya guhingura ibidandazwa byiwe bikiri muhira bikiri muri Afrika niho novuga yuko Afrika ishobora kunguka kandi ibyo ntibishoboka guhingurwa atari mitahe cyangwa atari ubwenge uko bikora nibaza ko cyane cyane nushimikira murakoze
ku murongo wa telefone dufise vuga neza uratwumva umwanya ugiye kuturangirana uvuge aho uri n'irindi zina uvuge n'akabazo cyangwa intererano ubufise unyarutse
yego ndi muri kamene kiremba mu ntara ya Ngozi
munyarutse mufise ikibazo cyangwa intererano
n'intererano
yego alo turamutakaje ku murongo wa telefone radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bibazo bituma karere ka Afrika kadatera imbere ukurangiza nagomba ngaruke ku byo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yoba yaravuze ku karere ka Afrika ibihugu bya Afrika byitiranya n'utuzu twa sugumwe mwibaza ko ico co tuma abanyafrika ubu bakanguka bakabona ko atanu umwe abaha agateka mu makungu bakisubira ko bakikubikwita agatima mpembera mwo bivuga kwiki
murakoze ico kibazo ruje kuri nibaza ko byotuma abanyafrika bose bakora imigambi irashe minashobotse ibihugu byo muri Afrika bigafatanya kugira imigambi yabo y'iterambere kora twabibonye kenshi nko bihugu byo muri by'Uburaya biteye imbere byagibiragira imigambi bagafatanya igihugu kimwe n'ikindi nibaza ko igihugu cyose cyo muri Afrika cyogira imigambi y'iterambere y'imyaka izoza kandi iboneka irashe kugira ngo abantu bareke kuvuga ngo hari ahantu hatabona cyangwa hataboneka cyangwa hasana nabi ariko byekeye umukuru w'igihugu cya Amerika cyo nibaza nuko hari ibihugu byinshi byo muri Afrika atazi ataragira n'ubushakashatsi byinshi kugira ngo anabimenye kuko kubera nibaza yuko abimenye yumenya ko ari impande zo muri Afrika zimwe zisa na Amerika ugiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo ukaja mu gisagara mu ntara ya Cape Town cyangwa muri Pretoria cyangwa ukaja mu bihugu bimwe byo muri za iri muri twagiye turavuga Botswana na Namibia wabona ko ari ahantu hasana muri Amerika nibaza ko iyo yongereranyo nibaza ko aho yari ihenze asanga ko umenga atasomye ibinyamakuru byinshi murakoze
ntafatiye ngaho si igikorwa cya Afrika cyo kwerekana isura ryacyo mu makungu ku marketing ibyo no kwita ku marketing isura ya Afrika kugira bari menye neza uko Afrika iri kuko ibyo nibyo biri mu byo abanyaburaya nangaha bimvira kuva kera kuri Afrika bayibona nkuko bayibona mu mafilme canke ku ntwaro y'abakoloni se kazi ka Afrika kuko ihesha isura nziza
murakoze by'ukuri uravye nk'amasarama na amwamwe urabiye ku masanamu ya satellite iyo kuberekana kuri satellite berekana yuko ibihugu byo muri Afrika niho hantu hatabona niho abantu batagira amatara niho abantu habuze ibintu byinshi ico gicapo ni gicapo nibaza ko abanyafrika na cyane cyane abantu bakiri bato bafite iyo myaka mike gushika ubu bazohindura mu myaka izoza bakazogira naho batabikora ubunyene mugabo bakazogira ibicapo by'ibintu bazokora mu myaka iri imbere bakazovuga ati nk'umu Burundi ni ukuba yuko nk'ibice hafi bitanu n'igice nibo nyine bafite amatara mu Burundi ya regi dezo uvuga ko umuyagankuba nibaza ko ari gicapu umuntu akwiye guhindura kugira ngo imyaka izoza n'imiburiburi zobere nk'umuntu umwe cyangwa babiri bashaka ko batayafise n'uvuga nibaza ko ari gicapu bakwiye guhindura.
Murakoze cyane mutumire wacu Jibe niyo ngabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi twako tuvuga ibituma karere ka Afrika kadatera imbere biboneka. Turashimiye abagize uruhare muri iki kiganiro abaduteye akamo bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro vyabo namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga turabashimiye mugira ibihe byiza.
Ini Radio Ijwi ya Amerika.